mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vyino genekerezo rya kabiri ukwezi kwa munani muri 2018. Hano muri studio ndwi muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muva ku mirongo migufi ya shortwave kwari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live ku wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ya radio mukunda ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nijambo buramatari w'intara ya Kigoma yashikije impunzi z'abarundi zahungiye mikambi ya Nduta iri muri Tanzania aho yazigendera ku igenekerezo rya 25 kwezi kw'indwi uno mwaka. Yahamagariye abarundi bari muri iyo kambi gutahuka. Buramatari Emmanuel Maganga majambo yiwe yagize ati: "Ndugure twa mugina nimba mwibuka neza mwaka uheze perezida wa Tanzania yahuye na mugenzi we w'u Burundi Ngara bumvikana ku igihe cyo gusubira mu gihugu kigeze. Ndugaye twa mugina bamwe mu mpunzi n'amashami adakiranye ibyicaro vya politiki maze kumva ayo majambo baseruye amakenga bemeza ko Tanzania igiye kubirukana. Tumwe mu turere batanga bafata nk'imenyetso sindamusiga ni ugarwa ry'amasoko basumiramwo kudahabwa impusha zo gusohoka kurondera udukwi babona umengani bumwe mu buryo bwo komoreshwa inzara iterabwoba bo babarakorerwa uko bukeye uko bwije n'ingendo zitandukanye zikogwa kuva mu 2016 zigamije kubahamagarira gutaha. Mugisha mirya unyugita impunzi ku isi RCR ryatangaje mu mpera z'uko wa gatandatu ku impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ziharurwa mu 237 abatari bake bibaza kazoza bakakabura kuri izo mpunzi. Mu kiganiro muri sanga cuno munsi twe twifuje guha ijambo y'umwihariko impunzi ziri muri Tanzania ariko ku munota wa nyuma n'abari bemeye kuvuga batubwira ko kumvo z'umutekano bidashoboka ko babana natwe. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina turahera ku kiganiro mugenzi wacu mu gisata c'igiswahili Merwi Mgawe yagiranye na buramatari w'intara ya Kigoma Emmanuel Maganga. Emmanuel yasuye mu kirundi na mugenzi wacu pia Claver Niyonkuru atangura yishura ikibazo cico leta ya Tanzania iriko irakora kuvyerekeye gutahukana impunzi z'abarundi.
Ya utaratibu wa msingi ni kuwahimiza wakimbizi wenyewe waweze kujiandikisha kwa
hiyo. Igikuru kiriko kirakogwa no guhimiriza izo mpunzi kugira ngo zitahuke kugushaka kwazo. Icyo nacyo n'igikorwa cavuye mu nama nyabutatu igizwe na Tanzania, Burundi na HCR kugira ngo tubagendere mu makambi hama tubahimirize kwiyandikisha ngo basubire iwabo.
Niza wajiandikishe tayari kurejea kwa hiari.
Na endapo kama kuna wakimbizi ambao hawatapata
mugihe bo hari abatarashaka gutaha bizogenda gute? Bazoguma baba ngaho bafashwa na Tanzania.
Na kudumiwa na Tanzania kama ilivyokuwa awali.
Ah, hilo siwezi kulisemea kwa sasa.
Icyo sishobora kukivuga ko ariko impunzi gumara impunzi hanyuma gutahuka bivana nawe nyene amaze kubona ko iyo yavuye umutekano wagarutse uti ni giki kizokurikira abandi bamaze gutahuka ubu ntacyo nakubwira.
Kuna baadhi ya wakimbizi ambao tumezungumza nao hapo Kigoma wanaonesha nia kusema kwamba hali ya
hali bamwe mu mpunzi twavuganye aho Kigoma bavuga ko ivya politike iwabo bitarakemuka kugira batahuke ikindi kandi n'ibiganiro bitarahera. Sinzi ko ivyo mwo bamwe babivuganye mu nama nyabutatu.
Sijui katika makubaliano ya pande hizi tatu hilo mliliangalia?
Hilo tumelitazama na bahati hayo mazungumzo ya mwisho yalifanyika Bujumbura Burundi.
Hivyo tukalo imuga na kandi inama ya nyuma ya bere Bujumbura hanyuma harabaye n'amatora y'ibyizwa shingiro yabaye mu mahoro. Twabonye rero nka leta ya Tanzania ko mu Burundi ibintu byasubiye mu buryo, gusa n'ubundi umuntu niwe abona ko atekaniwe mu mutima. Aho twebe duca tureka izo mpunzi zigafata ingingo zonyine, ababishaka tuzobatahana. Ikindi nyuma y'urugendo rwanje rw'iminsi ibiri mu makambi y'impunzi, imiryango 300 iramaze kwiyandikisha ngo yitahire. Hari n'abandi bamaze kwiyandikisha benshi, hamerewe n'imiryango irenga 38 imaze gutahukanwa mu Burundi.
Lakini vile vile familia 38,000 zimesharejea Burundi.
Na hizi 38,000 ambazo zimerejea zilianza kurejea mwaka huu ama mwaka jana?
Yatashumwaka canke ku mwaka uheze?
Hapana, walianza kurejea mwaka
jana. Batanguye gutahukanwa mu Burundi kuva ku mwaka uheze.
Karibuni kati ya marais wawili wa Burundi na wa Tanzania katika eneo la Ngara kama sikosei. Na
kurabaye kane nama hagati y'abakuru b'ibihugu bya Tanzania no Burundi ingara nimba ntihenze, basabye ko impunzi zotahuka. Bamwe rero bibaza ko bifitanye isano no gushaka kubatahukana biriko birakomeza.
Kama hii na ushawishi wote.
Kwa kweli baada ya huo mkutano na rais alipotoka Ngara alipita Kigoma kwa ziara ya siku 5.
Mu byukuri bamaze kuvana umukuru igihugu cacu yaragendeye Kigoma nk'iminsi 5. Hamadutegeka ko twobwira impunzi ngo zitahuke ku gushaka kwazo, kandi tubaza ko hari n'abandi baguma biyongera kuri ico gitigiri kugira ngo batahe bashike barima, kuko n'imvura yatanguye kugwa
ili wakaanzishe kilimo kitakachowezesha kuwa na chakula makani.
Na kuna hii tuma ambayo wanaitoa wakimbizi kwamba wamepigwa marufuku kufanya biashara. Na katika baadhi
haini kinicho kubabuza gukora urudandazwa ubwo ari bwo bwose mu ikambi. Bamwe mu banyamategeko twavuganye bemeza ko hari amategeko adatomoye neza. Mwebwe mubibona gute? Baravyemerewe cyane?
Niangaliaje swala la biashara, wanaruhusiwa kufanya biashara wakiwa kambini au hapana?
Kimsingi ninavyofahamu mimi hawaruhusiwi kufanya biashara kwa sababu mkimbizi
icyanze gikwemo ko atavyo bemerewe kuko impunzi ntiriha ikori. Kandi mu bisanzwe abadandaza bose bategezwa kuri ikori, ariko ico twabonye nuko bari batanguye gukora utuntu duto duto dusanzwe two kwibeshaho mu makambi. Yamara hari abandi nabo bagiye mu byo gukora urudandazwa rukomeye nk'abadandaza inzoga amakazi y'amajana 2 amajana 3. Icyo twakoze ejo bundi nuko twahagaritse ibyo kudandaza ibintu byinshi dusigaza nk'ibitunguru, imboga n'utundi kugira ngo bashobore kwigurira utwo badafashishwa na PAM.
Kununua vitu ambavyo World Food Program hawawapatii moja kwa moja.
Na wakazi wa pembezoni pale karibia na makambi wamekuwa
hari na Tanzania baba iruhande ya makambi bavuga ko hari ubugizi bwa nabi bukogwa n'impunzi. Je, bari byo?
Ye, kuna ukweli ndani yake?
Ukweli unakuwepo kwa sababu sisi Tanzania kwa
kweli harimo kuri kuko twebwe nta muntu asanzwe atunga inkoho. Kwere ubugizi bwa nabi bukoreshwa inkoho n'ibindi bikoresho bya gisirikare, duca twibaza ko bikogwa n'impunzi canke abandi boba binjiye mu nzira zitazwi mu makambi,
au watu walioingia kwa mazingira ya haramu, tunaita wahamiaji haramu.
Kwa maana hiyo sasa hivi huu taratibu matarajio
ni baza ko icyo gikorwa cyo kubatahukana kizotwara igihe kingana gute kugira ngo abo bavyifuza babe batashe
wao wamekwisha kamilika kurejea kabisa.
Tumejiwekea kwa kweli ikifika Disemba mwaka huu
twiyaye gushika mu kwezi kwa 12 kugira ngo tube twatahukanye abo bose bavyifuza. Hanyuma abo bandi batarabishaka nkuko wabivuze mu ntango, ibyabo ntavyo navuga ubu.
Hatima yao siwezi kuisema sasa hivi.
Na je, kuna utaratibu wote utakaofanyika kufunga
makambi? Kuzabugara makambi ari Kigoma canke abandi mu bimurira handi?
Hilo sasa ni swala la kisekta.
Icyo ni kibazo cyo kwishugwa n'abandi bankurira mu butegetsi hamwe no mu bushiranganje butandukanye.
Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nawe cha Tanzania ku ruhande rwiwe Kangi Lugola we asanga kugumana impunzi z'abarundi ari ukwigumiza ko umuzigo na majambo yiwe mu kiganiro na mugenzi wacu mu gisata c'igiswahili Kenneth Bwile. Lugola yamusiguriye ko umutekano wagarutse mu Burundi, amajwi we n'ubu yasubiwemo na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Nchi ya Burundi sasa hivi imetulia kiusalama, kiamani na tumefika pala.
Igihugu cy'u Burundi ubukiratekanye mu mahoro n'umutekano tugezaho rero impunzi zivyifuza ziyandikisha natwe tukazifasha gutahuka kuko zivyishakiye. Twareteguye kandi n'ingingo zose zarafashwe kugira ngo bigende neza. Abataba mu makambi basubizweyo kugira nabo biyandikishe. Urumva rero Tanzania yabahaye indaro yikorera uwo muzigo ariko babonye ko hageze ko bataha nibitangire
kurizika kwamba wakimbizi walio hiari kurudi makwao kwa hiari yao sasa waweze kurejea.
Unapozungumzia kwamba serikali ya Tanzania imekuwa na mzigo wa kuweza
kuvuze ko ari muzigo hamukavuga kandi ko bashaka gutahuka bisigura ko uwo muzigo wabaye munini ukaremera Tanzania cyane
kali waondoke ama mzigo wa hiari.
Hapana, sisi kuwa na wakimbizi
oya namba kuba twari dufite impunzi dutunze si bibi kandi twebwe twamatwakira impunzi no kuzitunga nta na rimwe turazirukana ariko bashatse gutaha suko twaremerewe n'uwo muzigo ahubwo nuko bafashe ingingo ariko n'abatarabishaka nta kibazo turacabakiriye
abajahiari bado wana wasiwasi au bado tunao.
Zipo taarifa kwamba upande mwingine serikali ya Burundi inaonelea kwamba wakimbizi hawa wanasurutishwa japo kwa chini.
Hara makuru avuga ko Burundi bwo babo bifisemwo uruhara kugira impunzi zitahuke maze makunga abone ko ibintu byose bimeze neza. Byo bari muri ubwo buryo.
Wanasema inakuwa ni mikakati ipangwe warejee nyumbani.
Si kweli,
sisi hatuna mawasiliano. Oya sivyo, twebwe ntanzaniko twagiranye n'u Burundi kugira ngo tugondoze impunzi zabo gutahuka. Nimba iyo myidogo ihari, twebwe ntayo tuzi kandi ntayo dufise.
Oyo hayo mararambiko kama yapo sisi hatuna.
Kwa kawaida serikali ya Tanzania imekuwa inatumia
kiwango Tanzania yahurikoresha amafaranga ngana gute mu gutungiza impunzi
katika kushughulikia hawa wakimbizi.
Kiwango cha fedha hiki ni swala la takwimu na mazingira niliyopo si rahisi sana
kumenya igitigi cy'amafaranga dukoresha ntibyoroshe kumenya neza ubu ariko ni menshi. Dufashanye n'amashami impunza makungu nka za hashtag n'izindi bisigura ko natwe dushyira mu buryo kugira ngo izo mpunzi zibeho neza.
Changamoto kubwa gani ambayo kubwa zaidi ambayo kwa wakati ambao mmekuwa mkiwa
nize ntamba byacanke ingorane zo mpunzi zari zibateye gushikaho muvuga ko ari muzigo kuri Tanzania
kweli umekuwa mzigo.
Changamoto ya kwanza ni kwamba mazingira hasa ya
intamba myambere nuko none bidukikije ibiti n'amashamba biguma bicibwa ikindi naco nuko bama batorotse mu makambi tukabarondera kumbure nta numenya ivyo baba bagiyemwo ko atari ivyo guhungabanya umutekano hamakane n'uburyo dukoresha mu kubabeshaho neza no kubatunga n'ibindi byinshi bitwara uburyo buja mu mpunzi ivyo byose ni intambamye
zote ni changamoto.
Bakoze bagenzi bacu batandukanye ku majwi badutunganije mushikiranganje intero hagati mu gihugu cha Tanzania muhijije kumva Kangi Lungula hamwe na buramatari w'intara ya Kigoma Emmanuel Maganga. Nuko rero twinjiye mu kiganiro nyezina aho mutumire aza kudufasha guca irya nino kino kibazo ari umunyamategeko Maître Dieu Donné Bashirahishize haramutukuru na Nikavibe rurikiyemo abashingwa manza biyemeje kuburanira abarundi bakorewe ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Kavibe iyo mashahamwe heruka kwitura umuryango umwe bwa Afrika igisata kirabize impunzi asaba kwico kibazo kitofatwa minenegwe. Maître Bashirahishize makoze kwitaba ubutubire bw'ijuru rya Amerika muri isanga y'ino munsi mwisange hamadusangira ijambo.
Makoze namwe kudutumira icyo navuga nuko iyo pese ni byanditswe na Kavibe gusa na mashyirahamwe 18 Kavibe ni bimwe murage
yego abdi mu mashyirahamwe yaryanditse. Murakoze cyane gose hama Maître Bashirahishize mwumvise amajambo atandukanye y'abategetsi mu gihugu cha Tanzania begwa ahanini ni kibazo c'impunzi ico bagona kuri ico kibazo mwituye umuryango wa Afrika mufatishe gute ayo majambo naje abahumuriza cyane.
Murakoze kino cha mbere umuntu yohera ko no gushimira ibihugu byigoye bitakira impunzi biriko biraturatuzwa mu Burundi guhera mu 2015 ariko umuntu akabasaba yuko batodebukirwa impunzi kugira ngo itahuke ntibiva ku masezerano yabaye hagati y'igihugu impunzi zahunze n'igihugu cabakiriye ntibiva no ku itegeko ry'igihugu cakiriye izo mpunzi. mugihe igihugu kibonye yuko abantu cakiriye babaye umutwaro munini amategeko cyane cyane nk'itegeko ibihugu byo muri Afrika byateye ku mukono itariki 28 z'ukwindi muri 1969 bumvikanye ko icyo gihugu gishereza kigashikiriza ikibazo mu muryango w'ubumwe bwa Afrika avuga ati mirira mate cyangwa mumfashe ingenzi impunzi ndazibesha rero amajambo numvise ubwa mbere novuga yuko agaragaza neza yuko leta y'u Burundi igerageza hasi hejuru kugira ngo izo mpunzi zitahuke kugira ngo leta y'u Burundi igerageze gutahura impunzi tukugenda kuzitera igitsure tuguca kuri Tanzania ngo ikoreshe ubugenzi bafitaniye kugira ngo babacure ku ngumu ese botangura bakaka ibigwanisho izo mbonerakure zatumye bahunga ese bohagarika imyimenyerezo ya gisirikare ikogwa mu ntara zitandukanye
maitre uno munsi muze kuntunga
Tanzania amahoro bayapingishije muri make ibyo bavuga hariho ibidahuye koko n'amajambo bavugiye mu makambi y'impunzi hanyuma ariko bo nyine ugerageje kubumviriza bikagaragaza yuko hari ikintu bafunditse na leta y'u Burundi kugira bayifashe ihenda amakongo ku bintu bigenda neza ko birabye naho ibintu bikiyangaye nk'uko bigaragara mu maraporo atandukanye cyangwa n'amashyirahamwe ya ONU
murakoze cyane muze kuntunga mugabo nk'uruhande rutahari ntiturutere kuko rutaza kuronka umwanya wo kwisigura muri kino kiganiro nyine ariko twibande kuri ibyo by'impunzi muti uko tubibona muri ayo majambo turabona umenga leta ya Tanzania iri kwirakorera ikucono kwita mu kwaha k'ubutegetsi bw'ibujumbura bushaka ko impunzi zitahuka aho mwotanga nk'uturorero twerekana neza yuko uyo mugambi wo gutahukana impunzi ari umugambi uri kusunikwa na leta y'u Burundi n'inkahe
ni jambo umukuru w'intara ya Kigoma yashikirije induta kandi n'ubu bariko baramubaza yabisubiyemo yavuze ati igihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi agendera umukuru w'igihugu wa Tanzania bafunditse ko ageze ku impunzi urumva icyo ni cya mbere we nyine yivuga hanyuma umukuru w'intara ya Kigoma yanavuga ati hari n'inama zabereye i Bujumbura atari n'inama iheruka kubera ingara ejo bundi ati rero duca tugerageza kubigisha kugira ngo batahe vuba hanyuma nko kumva nk'igihugu cya Tanzania gisanzwe kiriko kirafasha kugira hatunganywe ibiganiro byo guhuza Abarundi igihugu kizi neza yuko mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko bari bavuze ko ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha bidakomakomwa mu kwezi kwa gatanu agasenyurwa abantu bakicwa kuko mu kwezi kwa gatanu konyine hapfuye abantu bashika 57 nkoreye ndavye nka raporo yari igiteka yo mu kwezi kwa gatanu umuntu nk'umutegetsi wo muri Tanzania agaheza agasubiramwo ibivugwa na leta y'u Burundi gusa ntibarabikete byanditswe n'umukuru w'ubumwe bwa Afurika umukuru wa Commission de l'Union Africaine aho yavuga ati ibintu biriko biraba biteye ku biri n'amategeko Tanzania yarumva aho abahanuzi bakuru babaye abahanuzi bakuru mu butegetsi bw'u Burundi bavuga bati umuntu w'umukeba ni ukumushira isizi ikamurya urumva babanje kumwica ibyo byose Tanzania ntiraba amaraporo ya ONU ntiraba amaraporo ava muri Union Africaine ava ahantu hatandukanye imanza zitandukanye z'ama ziriko ziraburanwa i Burundi kubera ziburanwa mu masentare yo muri Afurika y'Ubuseruko kubera ihunyangwa ry'amategeko Tanzania ibyo byose ikabyibagiza ikavuga iti warahuye na perezida w'u Burundi yavuze ko amahoro ariho rero ariho rero muri make niba Tanzania n'uburenganzira bwayo bwo kwifasha leta y'u Burundi n'uko igerageza kwerekana ko ibintu bimeze neza ariko bokundanira ku kindi ntibokundanira ku mpunzi kuko amategeko Tanzania ateko umukono itariki 12 z'ukwa gatanu 1964 nk'amasezerano mpuzamakungu avuga ibijyanye na statut de refuge Tanzania yaremeye yuko ata muntu ishyira ku igitugu kugira ngo asubire mu gihugu yahunze aho ubuzima bwiwe bushobora kumererwa nabi
murakoze cyane turaza ku
rero bigaragaza yuko Tanzania mu kubikora wumvije n'amajambo yavugiye mu makambi y'impunzi aho bavuga bati nko ku munota wa 40 w'amajwi yavugiwe ndeta yavuga ati hazogera igihe dufata izindi ngingo ukuguma ngaha ntibishoboka urumva rero nicyo gituma amashyirahamwe turimwo twagerageje gutera kamo umuryango w'ubumwe bwa Afurika kugira ngo begere Tanzania bibaye ngombwa bashyireho n'umugwi wogira amasohoro ariko Tanzania bisunike abo Barundi bashobora kwicuma
ego metre ku bwanyu rero muvuga muti ibyo Tanzania nubwo hariho abibaza canke abo bategetse nyene batadudurira ko bavuga bati twebwe naho bariko baravuga ko turiko turabirukana ntituriko turabirukana hariko hazogenda abashaka mugaba badashaka nabo nyene nibukebuke tuzoya turabasigura umugambi mwe muhagaza aho nyene muvuga muti igihugu ca Tanzania kirirukanye impunzi z'abarundi
umuntu ijewe ndabivuga umuntu yumviriza impunzi abahunze ni bene wacu abahunze n'abantu twiganye ayo majwi bariko baravuga mu makambi y'impunzi barabiduha na kwa munyamenyesha makuru nawe ayo majwi nshobora kuyakurumbikira ni wumviriza ayo majwi uwo mukuru w'intara ya Kigoma aravuga ati abarundi umukuru w'igihugu cya Tanzania yaravuze ko mutazosubira kuroga ubwenegihugu bwa Tanzania kandi abanyekongo bonyine niyo bagifite akaryo kuko baronka n'ikindi gihugu kibakira no mu gihe mwabona yuko igihugu kibakira cyo bita resettlement ni ukuvuga ati abarundi mwebwe ntimurimwo kuri ibyo bigora aba banyekongo gusa agasubira ati inzira yonyine mufite niyo gutaha yaranongeye ko ati mu gihe mutogenda kugushaka izindi ngingo zizofatwa kandi nubwo bariko baramubaza yavuze ati hariho ingingo zindi zishobora gufatwa ziri ku rwego jewe rundenge ariko usubiye kumviriza nkaho narinda babwiye ku munota wa 40 hariho impunzi yavuze ati ico nahungiye ngaha guhera mu 72 Tanzania yamye ari umubyeyi none ubwo ntimwoguma mudufasha tukaguma aha mugihe tutaratunganirwa ngo dusubire i Burundi inyishu yamuhaye naho atadeduriye ko arumva neza yuko avuga ati ibishoboka yuko muguma ngaha
murakoze cyane rwose metre
kubona bariko bamera nk'abasubira inyuma bakanareka no bakamera nk'ababideha kibaza yuko bariko bariko bitagashe ariko ni ibintu bitarekuriwe n'amategeko twizera yuko bitazoba ari nacyo gituma dutabaza kugira ngo ubwo buzima bwiza mpunzi bukingirwe
duhiriwe duhishije
metre zahunze zisubira zahungutse zitwa ko zabishaka ariko kubera ziriko zirahirwa bazirakwira muri ayo
makambi murakoze cyane rwose metre
umuntu nk'uyo rero ngo bamusubizeyo ku nguvu urumva yuko
murakoze metre bashahishije duhiriwe duhishije ko muri mu nyamategeko muraza no kuduha akanya mutusesangure mutubwire ico amategeko avuga mu bihe nk'ivyo kandi muri n'impunzi ngira ngo ibera ngaho muri Tanzania mubikurikiranira hagufi ariko mudutunge tubanze twakira abari ku murongo kuko ari benshi bashaka kugira ico babajije canke ico baterera turahera kuri Serge Ikaze ku ijuru ry'Amerika
halo ndabahaye mwaramutse abo ku ijuru ry'Amerika
mwaramutse Serge aho uherereye hamuduge ku ijambo
ukuri nihereye muri komine Matana mu ntara ya Bururi murayumva neza ku ijuru ry'Amerika
turiko turakumva duga ku ijambo Serge
yego nago bavuge ku cyerekezo by'impunzi zigorewe muri Tanzania ahubwo ndiko ndasaba jewe ku bwanjye ni uko boza mu kigo cy'amavukiro hari amahoro amahoro ni mu kigo cyaro cy'amavukiro hajya ubwa mbere nasebye ko icyo navuga ko muri bene gihugu w'u Burundi halo
turiko turakumva duga ku ijambo Serge
yaragore inyuma y'igihugu cyabo cy'amavukiro kuko ntabwo icyo dusaba ko abarundi bene wacu nibaze bareke kwagaganya abari muri Tanzania bakiba mu Burundi turangura imirimo hamwe mugabo hari ubufisho yagiriza kuri leta y'u Burundi iyo barakosije iyo barasimuye sininziriye leta y'u Burundi ngo ndayivugire cyane ngo ninziri ndani yoza agasaba ikigongwe abo iyo barasimuye ko abatasimuye ko nabo abatasimuye nabo boza kandi bama basigonze zaruzi
ugira umunsi urakoze urakoze ubwira umunsi mwiza ngaho Matana mu ntara ya Bururi turase kandi na Terera ku murongo Terera Ikaze ku ijuru ry'Amerika Miriwe uherereye he hamuduge kwijamba?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza. Sana girango nerere cyangwa igitekerezo. Ndabona iyo umuntu iyo ahita na muntu ahitamo kwitwa impunzi ngo atiwe ngo agende mu kindi gihugu. Kuko burya haba hari impamvu kandi nanone buryo umuntu iyo yahunze kugira ngo uzajye kumwumvisha yuko icyo yahunze cyarangiye biba ari ibintu bikomeye cyane. Kuko na kitanga nk'uburyo nsuge nahunze bamunganye afite imyaka imwe imyaka itatu tujya mu gihugu cya Tanzania. Halo,
turiko turakumva terera duga ku ijambo.
Tujya mu gihugu cya Tanzania ubwo tubaza Kigoma na Zangara yose. Ako narindi umwana sinarinzi byari byarabaye ariko bavugaga gutahuka nkumva ubwo baburanyishe. Yako nagira ngo we na abategetsi ba Tanzania bashinze impunzi nimba babyumva nibura bagakwiye gufata wenda nk'impunzi zimwe zikagera mu gihugu cyabo bakareba uko umutekano yifashe aho kugira ngo bazitware igihiririhiriri gutyo ari ukubirukana kuko burya hariho ibintu impunzi bitakaza byinshi kandi iyo umuntu amaze ahantu imyaka niyo y'imyaka icumi cyangwa itanu burya hari ibikorwa aba yarahakoreye kandi abasubiye inyuma.
Urakoze cyane nawe terangaho mu gihugu cy'u Rwanda ugira umunsi mwiza. Ego, metre murumvise ivyumviro vya Serge hamwe na Terera sinzi ko mufise ico mubivugako.
Yego, murakoze. Sinagomba kuvuga ku bintu Serge yavuze. Nta muntu n'umwe anezerwa no kuba impunzi. Kuko umuryango ugatwawe ugata igihugu ca ukunda umuntu abita kubera kunyaga amagara. Guhagararira impaka nibaze nibaze umuntu yaca yibaza ati mbega icyo bahunze cyaraheze. Bahunze gutotezwa, bahunze ko bagira ibyiyumviro byabo. Mbega uno munsi umuntu atiyumvira nk'umugambo uri ku butegetsi aratunganira Burundi aba namba. Narabibonye mu video ubundi mu kwa gatanu umuntu yari kubera gusa kubera biyumvira ko ashobora kwigisha kuvuga oya agafungwa abandi bakanyuruzwa bakica. Mbega uwo ni wo mutekano niyo mahoro y'umutese karafise avuga ko Burundi bufise. Aho rero ni ukuraba neza mbega icyatumye impunzi zihunga ni igiki. Mbega umuzi w'ikibazo warakemura abanamba kuko gushika n'ubu murumva ko mu kwezi k'umunani mu kwezi k'icenda umuhuza mu biganiro by'abarundi avuga ati ingorane ziracyariho reka tugerageze turabe yuko abarundi bokwicarana kugira ngo ikibazo gitore umuti. Igiteye rero amakenga n'ukuntu igihugu cya Tanzania aricyo cakira ibyo biganiro, igihugu cya Nyerere yagerageje gufasha mu myaka yahera, igihugu kirimwo Benjamin Mkapa ari wahuza abo barundi azi ko ibibazo byamunaniye gutorera umutahezi imyaka itatu bitwa ngo bariko batunganya ibiganiro bidashika ibiganiro mengo n'ikinamico unogonzi akavuga ati ni mutahe ivyo biganiro byitwa ngo biri mu nzu. Rero kuri iki ca Serge ni icyumviro ciza cyo kuvuga ati ni mutahe ariko sinibaza wewe ni wenyine ko ashobora guhumura izi mpunzi zose ngo zitahe. Hanyuma hari n'ibyo yavuze ngo basabe ikigongo hari icyo bacumuye. Iki kintu bacumuye abenshi ni uko bari bafite ibyiyumviro bitandukanye n'ibya leta, icyo nacyo si igicumuro ahubwo yuko leta y'u Burundi igerageza kwakira abandi ikabemera ikemera yuko abantu bose badategereza kuyumvira.
Murakoze cyane rwose maitre
nawe icyo avuze nta kinini hano bivuga ko n'impanuro. Icyo navuga gusa ni uko ibyo by'abantu bagenda kuraba mu gihugu ingene hameze bagasubira inyuma ntibambe wahubwo abenshi bagiye kuraba basubiye guhigwa buhongo basubira mu buhungiro hari n'abashika mu bahungutse bakicwa. Rero abarundi bakeneye gutaha bumva ko batunganiwe ni byiza ariko ntihagire umuntu bashira ko igitugu ntihagire uwo batera ubwoba ngo bamutware ku nguvu bagiye kumushobora kwicuma.
Murakoze Maitre Dieudonne bashiraho ishize ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tuko turagaruka ukibazo c'impunzi z'abarundi bari muri Tanzania bavuga yuko bariko birukanwa muri ico gihugu kuko amakambi yabo aho bari batangana uturere tumwe tumwe bakemeza ko amasoko yabo bahawe gucuka ku igenekerezo rya 15 akaba yugawe n'ibindi n'ibindi. Turase kandi Isa ku murongo wa telefone. Isa ikaze kujuga Amerika.
Ndabumva.
Yego, aho irereye hamuduge ku ijambo.
Bon, je ndi mu gisagara cya Ngozi.
Mhm.
Ijambo rono duga ko muri rusangi hari ko haravugwa guhunguka. Iyo urikurumva rero bene wanyu ariko barahunguka harimo n'inshuti zose urumva nayo ntibyo reka kugenda bitakuryoheye. Muri rusange urabye ibintu bijya niyo byazananye nibaza umuntu w'umurundi akunda igihugu ko yahunguka bo agatsi karageza akaza tukaronderera hamwe
ariko uko guhunguka uri kuravuga nuko bariko bavuga ko bariko bahungukanwa ku ngufu.
Oya nta urameza neza ko ariko barahunguka
bo barabivuga abari mu makambi baravyivugira isa.
Namu sinzi ko mu makambi burya naho nyine burya urabye neza makambi biri kubiri. Aro
duga ku ijambo turakumva isa
bo burya nta benshi kwijyana mu bari mu nkambi hariho nabo badatiwe wahungika yakubwira ati jye nabonye abandi birutse nawe nca ndiruka.
Isa ntituza kukwemerera ko uza kuvuga ibyo udafitiye ibyemezo twavuze yuko atakwagirizanya kuza kubamo muri kino kiganiro ko tuza gutanga umuco ku bitandukanye. Urakoze ku cyumviro cawe uti muri rusange impunzi zitahuye. Arakoze Isa. Turose kandi na Eric kundi murongo wa telefone. Eric ikaze ku Jugi Amerika na wewe.
Ane
ego uherereye hehe ga Eric?
Neza na neza ndi mu kambi y'impunzi y'Inyarugusu muri Tanzania.
Mhm.
Ego icyumviro cyanje ukuvuga inyifato ya leta ya Tanzania twebwe nk'impunzi nkajya ku ruhande rw'iwanjye reka mvuge ku ruhande rw'iwanjye tuvuga ni inyifato itangaje rwose.
Mhm.
Uko kuba wati umuntu akwituye ibibazo nk'ibi ubu kuri iyi si ya none tugeze ku isi y'amajyambere ku isi n'ibintu bigezweho ku buryo bw'uko ikintu cyose kibaye ahariho hose umuntu ahari hose aba ari karakimenya. Kuba rero bose bemeza yuko aribo bazi yuko umutekano wifashe neza kandi batazi icyo twahunze n'icyatumye tugihunga ni inyifato itangaje rwose. Kuko mu bisanzwe igihe twahunga nta muntu wa gisirikare wari uhanganye n'ubundi wa gisirikare ngo tuvuge ngo yari amasasu yari karavuga yumvise umutekano muke twahunze n'ubu uracyariho ni kujya nyene iyo igihugu gifite amahoro kuvuga yuko iyo atamigwi ibiri ya gisirikare ihanganye iyo gisigura yuko igihugu gifite amahoro na nikimenyamenya igihugu cya Tanzania nyene nicyo kiriko kirategura ibyo biganiro biratangajire mu gihe wovuga ngo ndiko ndategura ibiganiro hagati y'abatavuga rumwe mu rwego rwose ugaruka ukavuga ngo ngo amahoro ni yose kandi wowe nyine ariko urategura ibiganiro kigurura kugira ngo urabe yuko abo bantu batavuga rumwe bose
hirya. Eric ko tugize Imana ukaba uri muri iyo kambi kuko abenshi batwari twifuje ko tuza kubana batubwiye ko kumva z'umutekano bidashoboka ariko ko tukuronze reka tuje tukubaza utubazo twari kubaza impunzi zitandukanye tuzironka ari nyinshi icukujifashe gute muri ayo makambi yanyu.
Icyo kuhunguka mu bisanzwe inyuma y'inama zagiye zigirwa aha mu makambi atandukanye ni na leta ya Tanzania bamenyesha basigura neza yuko umutekano uriho mu gihugu cy'u Burundi yuko tubwirwa gutaha hadashobora kuba amakambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania mu gihe u Burundi burimo amahoro n'umutekano. Ubu aba impunzi baricaye baratekanye bararindiye igikurikira. Hari bamwe bamaze guca basohoka bafata ingingo zo guhunguka hari n'abandi kumburi bakirindiriye. Ariko muri rusangi hari ubwoba budasanzwe ku buryo bw'uko bamwe uri kuvugana nabo bakubwira amatike bwiwe babyara ibishoboka iyo abatwara abantu dufite inzira dushobora gucamwo tuvuye muri iki gihugu tukara ikindi gihugu duhungiramwo dushobora kutwakira tukatumvira ibibazo dufite kuko twe tumaze icyo twahunze itarahera.
Hamaga Eric.
Ni ubwoba budasanzwe mu mpunzi kuko aho bitaye hose baguma bitegeye yuko bashobora guhungukanwa ku ngugu nkuko byabaye mu 2012 bari bahungiye imusabira n'abandi bari begeranije imusabira bavuye ku kindi kandi
hamaga Eric kazoza kanyu murabona kazobandanya gute ari nkamwe uwe mugambi ushikanywe murategekanya guca mukora iki gifashe gute mwarituye RCR yabishuye iki nimba mwarayituye
mu bisanzwe nta wovuga ngo kazoza kwacu kariho cyangwa ngo turakabona kuko iyo umaze kuba warahunze hanyuma icyo wahunze uzi uko kitarahera bakubwiye ati ubutashye usubire mu nzira ni ikintu kigoye urumva umuntu asigara abaho yiteze urupfu kujya ku muhungu abuze ku ngoma ya Herodi urumva nta wahiza ngo yemeze ngo turabona yuko kazoza kahari hanyuma ku bijyanye no gutanaho urumva batijyanye urumva ni ku ngugu tubahita tukagenda umuntu akarindira nimba ari nk'ababishoboye amatasumira harimo bamwe bamwe bataba bamaze gusa mu bindi bihugu aho bivugiwe kuko urazi ko abantu batanganya uburyo naho baba ari impunzi babishoboye harimo baza bamaze gusa mu bindi bihugu bataba bamaze kujyabuka Tanzania bafashe mu bindi bihugu hakaba n'abandi bandi bavuga ati fatakumi turi mu bigenzi reka twicane ntibatujyana tugogenda dupfuye nta kundi
hamaga Eric HCR icyo kibazo muramaze kukiganira nabo hama nabo bayobozi b'icyo gihugu nabo mukababwira aho muhagaze inyishu ziza zibagana zivuga iki muri mucamake uvuze muri make
ubundi twebwe nk'impunzi kiragoye yuko dutumbera HCR ngo tuvuge tuti nuku 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 ariko HCR nk'umubyeyi tuba twiteze yuko yojuhumurize kandi ikatubwira isa nk'iriri ariko kuvira ibyo bibaye nta jambo turaronka rivuye muri HCR hanyuma na icyadutangaje nuko n'igihe ayo manama yaba haba harimo abaserukira HCR mugabo inama igatangura ikongera ikanahera uwuserukira HCR atajyabo ahawe ibyo rero bikatangaza kuko twebwe tuzi yuko nk'impunzi umubyeyi wa mbere dufite ari HCR kuko ni ubu buhungiro tuba dufite muri Tanzania ariyo HCR nyine ihita ikabudusabira ego
abategetsi ba Tanzania bobo barabahakanya mukabiyaga ko mukabasigurira kuko mwe muravuga muti twebwe turumva hataragira ko dutaha hariho n'urundi ruhande ruvuga ati harageze twe turitahiye ivyo murabivugana na n'abategetsi ba Tanzania bakababwira iki
ubundi mu bisanzwe ikintu gihuza abantu bigatuma baganira ni nayo manama abagenda abahijya no hino hatandukanye ariko nk'itadutangaje muri izi nama bagiye bagira nta jambo batanga kubumvira izi nama ni ukuvuga yaba ari inama aza ashika abashikiriza icyamuzanye ahegeje agasage mwe nazo mugatamutaha ata kibazo kihabaye ata kibazo kibayemwo ngo mubaze akari ku mutima na wabishure urumva twe isha tuguma mu matenga adasanzwe gushikubu tuguma nyine tuko twumvira ibinyamakuru bitandukanye kugira ngo twumvirize ko kumbure kugira uwidombora ngo atange umuco kuri icyo kibazo
urakoze cyane gose Eric ngaho muri Tanzania mu kambi ya Nduta ugira umunsi mwiza ijwi rya Amerika twemeye kuzokurikiranira hagufi vya kino kibazo tukazoza turababwira uko bikobira biregera imbere urakoze Eric Maître muratwihanganira gato imbere ko tugaruka kuca amategeko avuga tubanze twakire na neza ku murongo neza ikaze ku ijuri Amerika
Yego murakoze
wakoze kwihangana uhererehe ga neza
ndi ngahaye mu gisagara cya Bujumbura ni kineza
untungu mburanye yego nduga ku ijambo kineza intererano canke ikibazo
intererano nataka guhereza abo bantu ibaza no kugira abarinde bahunga bave mu gihugu bahunze ubwoba
kubwawe
nico gituma kubwanda ariko nico gituma n'ubu iyo bari babagiye guhunguka bafite ubwoba halo
turiko turakumva ineza kineza
uranyumva yego uranyumva rero kugira ngo umuti wa byose usogwe nuko abategetsi bo muri Tanzania n'abo mu Burundi boza hamwe ba cyemo icyo kibazo na HCR na HCR kuko HCR ni se uruhara runini ya tane kuko niyo ramu gita y'umuntu bakazi nama bakabyumvikana nandi abanyagihugu bobo bamumanye ibihuha bumva ubwoba kandi mu Burundi umutekano urahari niho gusa kubwanda ariko ndikonda kubwanda umutekano mu Burundi urahari kumbura ariko bagomba kubahungura kubera babona yuko igihugu ari nyabagendwa haruguta nuhuza nhaba mturabo na wafata jeku gandu
urakozu ugiru muse miza kineza tuwase kandi na Leopor kundi mlongu wa telefone Leopor ikaze kujudi Amerika Leopor latumva
ndabumva
egwa huherere hamuduge kujambo ikiwazo changi nereran
yewe ndi ibujumbura mucharama muri make bijya bintu byumvise ibiri byiza cyane ahubwo bari kubaza bagafata ingingo yo kubagirisha inama hanyuma bakaraba ababyumva boshobora gucaha bakaba aribo baherekeza bakabazikana mu gihugu umutekano ntangere kuko umutekano uba mu mutima w'umuntu uwo bidashobokeye nabo bagaca babagomeza hariya ndetse bakabatuma babahindura n'ikambi bakabashyira ahandi hantu ubundi muri iyo saha mu bisanzwe mu Burundi umutekano ino saha urahari yego kuko nta hamwe hano haravuga ngo umutekano uzima wifashe neza gusa niyo nyine ubwoba bukiri mu bantu kubera nk'izi muntu aba yarabonye nayo ubundi gutaha nta kibazo nubwo bose ku nguvu biba byiza rero numva nibareke kubatahukana ku nguvu batahukane abo bishoboka abo bidashoboka nabo babarekeza hariya kuko kuba ari kubahohote
urakoze ubwira umunsi mwiza nawe Leopor ego maître Dieu donné bashirahishize murumvise ivyumviro vya bamwe nabandi ariko tugaruke ubu rero kuca amategeko avuga amategeko buriya aravuga iki kuvyerekeye gutahukana impunzi no kwakira impunzi mu bihugu bitandukanye
murakoze cyane mbere yuko ngishika ngaho nagomba mu nkundi yambwira akajambo kamwe gusa mvuze kubyashyikirijwe n'aba bantu bane ngire nze nkaga komantere gato
ego
akineza aravuga ati abantu bahunze ubwoba na ntuze nayita niho nk'uko ariko yabivuga akavuga ati amahoro ni yose nagomba menyesha abantu yuko amahoro si kuvuga yuko ari ahantu amasase atariko atarara arabumbikirwa mu bitaro amahoro ni mu gihe umuntu wese afite uburenganzira bwo kubaho adasurutishwa aticwa kubera icyo yiyumvira kubera cyangwa kubera icyari uno munsi rero umuntu avuga ngo barundi bahunze ubwoba abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bashika ibihumbi bibiri hagati ya 2023 bamaze kwicwa abantu 800 bakanyuruzwa
ibyo biri mu
ibyo nuko boreka
biri mu raporo mwakoze gameza
abatazi neza ibyo ariko aramuha rero muri make umuntu akavuga ati reka hakora ingingo eka ibihugu biraba amasezerano byateye ko umukono hanyuma abarundi bari mu gihugu ni byiza cyane ko bifuza ko impunzi zotaha ariko ni byiza cyane gose yuko leta y'u Burundi ibanze igakuraho icyatumye izo mpunzi zibaho ku byerekeye rero amategeko ko mwarimu bimbajije ingingo ya 14 y'amasezerano mpuzamahungu warabizi agateka kazi na muntu ibyo bita declaration de respect des droits de l'homme iravuga yuko mu gihe umuntu ariko aratotezwa afite uburenganzira bwo kurondera ikindi gihugu ahungiramo mu 51 ishyirahamwe mpuzamahungu ni barashizeho amasezerano mpuzamahungu aheza akagenga ibijyanye n'impunzi ibyerekana ingene impunzi aho yahungiye ingene yofatwa muri ayo masezerano Tanzania twavuze ko yateye ku igikumu 64 itariki 12/5 aravuga neza mu ngingo ya 33 ko kigira kikazibirizwa yuko igihugu cakirira impunzi gishobora kugisubiza inyuma kitabishaka ahantu umutekano wazo ushobora kubangamira mu 69 mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika gitwoyiwa icyo gihe barashyizeho amategeko adogenga ibihugu bya Afurika ku bijyanye n'impunzi mu ngingo ya 2 mu gace ka 3 naho ni baravuga yuko kigira kikabiririzwa yuko hagira igihugu cyangwa umuntu ariko arahunga cyangwa kimutegeka gusubira inyuma mu gihe mu mutima wiwe adatekana mu gace ka 4 k'iyo ngingo ya 2 bavuga yuko mu gihe hari igihugu cakirya impunzi kikabona yuko kidafise ubushobozi bwo kuzitunga gishobora gutanga icyo kibazo mu muryango w'ubumwe bwa Afurika kugira ngo n'indi bihugu bifashe ari bimvuga ati reka twakire bakeya cyangwa tubafashe mu bijyanye n'ubwo kubatwa rero Tanzania tutagira tuti niza yoraba icyo ayo mategeko yasinye avuga cyo bintu cyasinye icyo amategeko avuga akaba ari byo bikurikiza no mu mategeko agenga ibihugu bya Afurika muri rusange mu bijyanye n'agateka kazi na muntu icyo bita charte africaine des droits de l'homme et des peuples ingingo ya 12 baravuga neza yuko impunzi yamaze kwakirwa mu gihugu ironka uburenganzira nk'uburenganzira buhabwa abandi banyamahanga bari muri icyo gihugu impunzi birekuriwe kwidegembya ko n'ibikorwa by'iterambere bikora igatanga amakori nk'abandi ko mugakigira kitagirizwa yuko isubizwa mu gihugu yahunze ubungubu idatekana
hanyuma ari nka hamwe naho ivyo niko biri mu mategeko ariko rimwe na rimwe amategeko hari uko hari gihe atagenda nkuko abantu bari bavyivujije mu gihe naho ico gihugu kivuze kiti uko tubibona twebwe turarungitse zino mpunzi iyo miryango ivyo bihugu biba birimo haba ico gihugu bahunze bavamo canke igihugu cabakiriye biraheza bikagenda gute nk'umwe bwa Afrika burashobora kuvuga buti iyi ngingo ni hagarara leta ufashe izimpunzi tuzitwaye hariya na hariya cyane
ico bituma amashyirahamwe yo mu Burundi amashyirahamwe yigenga yo mu Burundi yandikiye cyo wo bita rapporteur special ajeje gukurikirana ibibazo by'impunzi mu gihe hariho ingorane kanaka uwo mu rapporteur akoranye n'abatwara komisiyo ya Union Africaine bakavugana n'icyo gihugu ni nacyo gituma kandi twateguye n'ibaruwa kwandikira umukuru w'igihugu cya Tanzania n'ibyaba ritamaze kugenda nibaza ko rizogenda umwanya uwo ari wo wose kugira ngo tumusabe yuko yubahiriza ayo mategeko Tanzania yateye ko umukono twebwe rero turibaza yuko na HCR muze hari abayandikiye na farandi matete twabandikiye turizeye neza ko HCR ikoranye n'ubumwe bwa Afurika igakorana na leta ya Tanzania ingorane zose zishobora kuba zirimo zishobora gutora umuti ariko ubuzima bw'impunzi bugakingirwa tubonereho n'akaryo ko guhumuriza izo mpunzi tubasaba yuko umuntu yotaha mu gihe we nyine yumva yuko mu mutima atekanwe mu gihe Tanzania izobona ko itabishoboye twiteze ko izokwandikira cyangwa ikamenyesha ubumwe bwa Afurika ikabwira ati fasha aba bantu mumfashe ukundi rudabagenza ariko twiteze yuko Tanzania nk'igihugu gikurikiza amategeko murabona muri Tanzania hari icyicaro cya sentare ya Afurika y'Uburasirazuba uko hari icyicaro cya sentare ya Afurika muri rusange hari icyicaro cy'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri mate Tanzania n'igihugu kugira ngo Afurika yose igishyiremo ibyicaro by'izo nzego ni kubera babonye yuko dushobora kujya imbere mu bintu by'agateka kazi na muntu mu kubahiriza agateka kazi
murakoze cyane rwose
ufite ibyo byicaro byose niyo ushobora guca ikora ibintu bitandukanye n'amasezerano y'imine yateye ko igikumi urizeye yuko ibyo bitazoshikaho bishitsaho naho Tanzania izo mpunzi umwe n'undi ashobora gushengeza Tanzania mu gihe izo mpunzi zogira ingorane ikazoyigira kuri ingaruka
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri sanga yuno munsi hagaze ku kibazo kivugwa mu makambi atandukanye ari mu gihugu cha Tanzania yuko igihugu cha Tanzania cyo bakigomba gutahukisha ku nguvu impunzi z'abarundi zahungiye ngaho aho tukibutsa yuko mu bihugu byakiriye impunzi z'abarundi Tanzania ariyo arico gihugu cha mbere kirimo impunzi z'abarundi nyinshi turafise Aniseti ku murongo wa telefone Aniseti kaze ku Juge Amerika
ego murakoze cyane
aho uherereye ha muco duga ku ijambo
mereye nga mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Arusha ndi mu makambi y'impunzi ariko nanjye na ndi Tanzania ntunze ariko nubwo ntari mu makambi y'impunzi wayo makambi y'impunzi ndafite imiryango ama nanjye na kuva kera hose nahoze mba mu makambi y'impunzi ariko ndabyo ukuntu iki gihugu cya Tanzania cyahereye kera kidufata mu makambi y'impunzi ntabwo kibuje kongera kuva mu makambi y'impunzi kubera nasanze naragize nagira ibitotezwa rwose igihe naba mu ikambi y'impunzi ya Ndeka bitamuhitamo mwirihunga yuko ntiwashishikara kuba mu makambi y'impunzi hanyuma kw'icyo kuri iki kibazo kivuga yuko impunzi zohungurwa ni kiza cyane ngungura impunzi ni kiza mugabo impunzi yose ihunga ifite icyo yahunze rero mu gihe ibona yuko icyo yahunze gitara iyo ntambamya ahunze itarava mu nzira sivide yuko leta y'icyo gihugu yahungiyemo yose ifata ingingo yo kumurunga ikakungubu kuko uri kuraraba iyo biriko birajya abategetsi b'iki gihugu cya Tanzania bagerageza kutwizeza yuko umenga tuguhinda impunzi ku nguvu ariko ahubwo ni ugutahuka kwazo bashaka ko zitahuka ku gushaka kwazo ariko uri kuraraba n'ingingo zitanguye gufatwa mu makambi y'izo mpunzi biraboneka neza ko ari ukubatahukana ku nguvu rero je nibaza ko harimo ihohotera cyane nk'uko bagenzanye bashikaye babisigura ko bari kuduhoko bari guhohotera abarundi bagenzanje mu gihe ngo barundi ikamubwe gucyabo ku nguvu atakwitaka kwaho
urakoze cyane rwose anisenga warusha muri Tanzania ku byumviro byawe ubwira umunsi mwiza nawe
ego namwe murakoze cyane
ego maitre du tufatiye kuri ano majambo ya Anise ari muri Arusha hagarutse kibazo cy'umutekano mbega ko ari kibazo cyakomeje kuduga katari gake mu kiganiro ndemesha kuva kwa mbere gushika kwa gatanu citwa iwanyu mu ntara hari amakuru atari make yazaturuka amakamba avuga ko umutekano w'abarundi atakuwifashe ubuho byifashe gute iby'umutekano byarateye imbere cyane
ikibazo cy'umutekano mu makambi y'impunzi yo muri Tanzania ntikigeze gitera imbere hari aho bumva ngo bafashe inkoho mu makambi y'impunzi n'urya serukira atwara intara ya Kigoma yabivuze hama hafatiwemwo abantu bakorera iperereza ry'u Burundi hama hafashwe imbonerakure zinjiye kudurumbanya bakitwa ngo barafashwe iminsi mikenya bagasigara bidegenzya ni nacyo gituma n'impunzi zifite n'ubwoba bwo guterura ingorane bafite aha rero tukibaza yuko kumbure no kubona ikambi batagishyize kure cyane y'imipaka nk'uko byategekanywa n'amategeko mpuzamakungu bishobora kuba biri mu ingorane aha rero tukabona yuko HCR ikwiye kuvugana bikomeye bose n'igihugu cya Tanzania kugira ngo umutekano wo mu makambi ukomezwe abarundi ntibaze kumererwa nabi ntibagumane ubwoba bahunze ubwoba bwo kwicwa bari bafise mu Burundi bugatuma barondera aho bahungira ntibagume bakenya no kwicirwa muri ayo makambi kuko nta kinini nyabo barabafashije umuntu rero yumvirije nka Eric ari mu ikambi ry'impunzi ngene yabidusiguriye numvise yuko hari ubwoba hari abatanguye ahubwo kugerageza kurondera ibindi bihugu bahungiramo ariko tukavuga tuti Tanzania ibishatirishijemo gushaka abo barundi bashobora kubaho batunganiwe abo bantu baza binjiza ibigwanisho baza gutera ubwoba abandi kandi iyo leta nyine ariyo bahunze tubaza yuko n'icyari kibazo gikomeye kiri mu bibazo twashikirije uwo muraporteri special kugira ngo avugane na leta ya Tanzania igerageze gukingira umutekano w'impunzi
murakoze cyane
kanya amahoro ataragaruka i Burundi
murakoze cyane metu
dushobore gukingira
ego Philbert ari kundi murongo wa telefone muraza kutwihanganira muri benshi mufite icyo muvuga ariko umwanya ntuza kudukundira ko amatelefone yose tuyakira mugatugerageze twakire Philbert n'abandi baza gushoboka Philbert ikaze kujugi Amerika
naye ndarabwa ke cyangwa ni yo bitoye naho muri
aho herereye hamuduge ku ijambo
araje ujyamba agaze muri kucuburu wombe ndabangereza muri gitera
mu ntara ya Muyinga
ari mu ntara ya Muyinga
duga ku ijambo Philbert usongoye kuko akanya kari ko karatujana
ibyo bijyanye n'izo mpunzi zimwe zashaka kuma aho mingo zo bagiye zafatwa nabi nkuko nayibonye ku mbuga ngo kanabumenye mu bisanzwe umutekano bagiye bahiyandiriza ino mu Burundi kuko kutahuka ntabwo ari amahoro ariyo nta biri nkuko ibyawe byaracungerewe neza nagiye sindi mu bantu bari mu bya politiki cyane ariko umwaka umupaka tumeze neza nta ribi nko mu giterane yoyo nta kibazo na kimwe dufise kandi nahunguka aho bishoboke
Urakoze cyane Philbert kurako kamo kawe na wewe kugira umunsi mwiza ngaho giteranye mu ntara ya Muyinga. Eko, maître, icyo muvuze kuri amajambo ya Philbert hama muce mutubwira niki riko kirakogwa ubu kugira ngo ibintu biba ivyera vyera bibivyira gura vyira buri hama izo mpunzi zimenye kazo zaka.
Murakoze Philbert yo yivugiye atamahoro n'umutekano mu Burundi, ariko mu Burundi hari kibazo kijanye na politiki, hari kibazo cy'uko leta itihanganira umuntu afite ibyiyumviro idasa n'ibyayo, hari ibibazo bijanye n'abantu b'imbonerakure bahawe ibigwanisho bakigira nk'abasirikare bakarara barakizura bagatoteza abantu bakiba bakica. Uno munsi mu Burundi umutekano bavuga guhera uno mwaka utangura hamaze kwicwa abantu bagera ku 180
mu byegeranyo byakoze n'abandi
biraba nko mu mezi atatu ya mbere nko mu cegeranyo cari giteka bavuga ko hapfuye abantu 77 no munsi mu cegeranyo ca SOS Torture n'abantu bavuga ati naka wo ku mupfumbuyo yapfuye byagenze uku hapfuye mu gice cya kabiri no kuvuga deuxième semestre hapfuye abantu 91 muri ano mezi abiri hari abandi bantu biyongereye ko ntarabonye ingene gushika uno munsi umuntu wese akeneye
metre kubera ko umwanya uri kuratujana ukubera ku mwanya
bavuga ukuri nayo ku munwa nayo uruhendo impunzi zirafite abantu basize zasize ku misozi
muri make rero hari muri make hari ko harakogwa iki muri make
n'aba banyapolitiki
ego muri make hari ko harakogwa iki kugira ngo ico kibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu makambi atandukanye Nyarugusunduta n'ahandi Mutenderi gitoregwe umuti bidatevye gametre
icyo twebwe nko ku ruhande rwacu dushoboye ni ibintu ariko turakora gutabaza mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni gutabaza hashtag gifata kigezwe impunzi gutabaza mu bumwe bwa Afurika gutabaza gusaba umukuru w'igihugu cya Tanzania yuko yobikurikiranira hafi ariko urumva hari n'ibiganiro bitegekanijwe sinzi yuko bizotera bigatera imbere ubu kuko umuzi w'ikibazo cy'u Burundi uhagaze mu biganiro naho leta y'u Burundi itabishaka ibiganiro bidakumira bizotuma u Burundi busubira kuba igihugu kigendera ku mategeko, igihugu kitarangwa no kudahanwa no kudahana, ahubwo igihugu umuntu wese abaho yishyira akizana n'umurundi atatera bwoba.
Tugarutse kuri ibyo biganiro nyine murumva ko ari kizoshoboka ko bibandanya mu gihe igihugu kiko kiravyakira kivugwamo izo ngorane ku mpunzi zivuga ko zahunze ibigiye kuganirwa muri ibyo biganiro gameta.
Ibyo biganiro twebwe nk'amashyirahamwe yigenga twararindiriye imyaka itatu turaraba ibyo akarere ka Afurika y'ubuseruko kariko karakora, turaraba amajambo yagiye ashikirizwa n'umuhuza mu kibazo c'abarundi, turihweza ingingo zagiye zirafatwa n'akarere ka Afurika y'ubuseruko ntizikurikizwa ahubwo leta y'u Burundi ikafata nk'uko zitabaye. Niho mu makete twanditse mu minsi iheze twasabye yuko akarere ka Afurika y'ubuseruko bishobotse kokoregwa mu ngata n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ikaba uwo muryango ugafasha bishobotse akaba ari bubitunganya kubera turabona yuko harimo ibibazo bikomeye. Tanzania n'igihugu kibanyi iyo kigomba gufasha nk'uko cyafashije 96 igihe cyafatira ibihano intwaro yari ihari icyo gihe kubera yanka kuganira, n'ubu icyo gihugu iyo kivuga kiti leta itagomba kuganira kugira ngo Burundi buronke amahoro ndayifatira ibihano turazi neza yuko Tanzania ishaka.
Maître Dieudonné Bashira ahishize mu munota umwe gusa
Tanzania ibiganiro byo kubitunganya ariko biragorana, ariko twebwe tuzokurikiraho ibyo biganiro biri bizotwara ijambo ry'amahoro ryihumure kugira ngo abarundi basubire kuba abarundi.
Maître Dieudonné Bashira ahishize mu masogonda makenya akajambo kanyuma ku mpande zose leta ya Tanzania leta y'u Burundi n'impunzi zahungiye mu ikambi zitandukanye za Tanzania.
Murakoze cyane.
Akajambo
gato nubwira impunzi nuko yotekana hanyuma umuntu agataha ari uko yumva patekaniwe, baza babarongoye babaserukire muri za hashtag
babibaze ntihagire umuntu yemera gutwarwa ku macumiro y'inama. Icyo ni cya mbere bituvuze ko bagarariza ko dusabye ko badusaba mu mahoro n'umutekano. Ku rwego rwa Tanzania turabasaba yuko bubahiriza amategeko mpuzamakungu bateye ko umukono bareke impunzi z'Abarundi zibeho neza. Leta y'Uburundi nayo ikeneye ko impunzi zitahuka
murakoze metra Dieudonné bashirahishize tukibutsa ko muramutswa urunani kavibe rurikiyemo abashingwa manza biyemeje kuburanira abarundi bakorewe ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Twariko turaganira ku bibazo bitandukanye biri mu makambi ari muri Tanzania yahungiyemo abarundi na Lidiane Nahazwe yakoze Laura Twagirayezu na Innocent Kimenyi begeranije amajwi hamwe na engineer Justin badufashije muhinga bw'ivyuma mandanye muranirwa mubanye no muvyanyu.
Do shimiri mugi zwa chudiane nazwi